This is the Voice of America in Washington. It's Saturday morning in the Great Lakes region of Africa. Time now for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ryikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turatangurira ku makuru, inyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro kira. Mu gice kira kabiri ntimutangwe na cya kiganiro cy'umuziki mukunda cyane kiza kurangira isaha 12 n'igice zo mu gitondo. Kaze muri sanze ku radio Ijwi rya Amerika. Unaho n'umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze mugenzi, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatandatu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, ubushikiranganji bwa Nigeria bujejwe amagara y'abantu butangaza ko hari abantu banduye Ebola batigeze bahura na Patrick Soya umenyere Liberia afise ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye Lagos muri Nigeria avuye muri Liberia. Onyebuchi Chuku yatangaje ko abakenyezi babiri b'abagabo banduye Ebola bayandujwe na Soya nabo nyene bamaze kwandura iyo ngwara. Ku munsi wa gatanu Chuku yatangaje ko igitegiri cy'abantu bamaze kwandura iyo ngwara muri Nigeria kimaze kugera kuri 14. Yongeye avuga ko abantu batanu aribo bamaze guhitanwa n'iyo ngwara. Mu yandi matangazo, igihugu cya Senegal nacyo nyene cyarugaye imipaka yacyo mu ngingo yo kwirindikiza cya Ebola. Icyo gihugu cyatangaje ko cyugaye umupaka wacyo na Guinea kandi ko cyahagaritse indege zose ziza ziva mu bihugu birimo ingwara ya Ebola. Ibindi bihugu biherutse guhagarika indege ziva mu bihugu birimo abagwayi ba Ebola ni Afrika y'Epfo na Cameroon. Ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe amagara y'abantu OMS mu mfunyapfunyo y'Igifaransa bitangaza ko abantu 1,350 bamaze kwicwa n'indwara ya Ebola hateranyijwe abitabye Imana mu gihugu cya Guinea, Liberia, Sierra Leone na Nigeria. Ivyo biro bivuga kandi ko abantu barenga 2,400 bashobora kuba bamaze kwandura iyo ngwara. Mu nama yabaye ku munsi wa gatanu, umuyobozi wa OMS Fadela Chaib yavuze ko ivyo biro vya ONU biriko birategura rwandiko rurimwo umugambi wo kugwanya ico kiza ca Ebola. Inkuru yo mu biyaga binini naho ku munsi weje kwa gatanu, inama yahuje abakuru b'igisirikare n'igipolisi bo mu bihugu 10 byo mu buseruko bwa Afrika yararangije ibikorwa byayo ejo ku munsi wa gatanu ikigari mu Rwanda. Iyo nama yashizeho akagwi k'abasirikare 5,000 bashobora gutabara byihuse ahabaye umutekano muke muri ako karere. Iyi nkuru tuyishikirizwa na Assumpta Kaboyi ikigari mu Rwanda.
Igihugu cy'u Burundi, Kenya, Uganda, u Rwanda ndetse na Ethiopia nibyo byatanze abasirikare benshi. Buri gihugu cyatanze batayo imwe yizwe n'abasirikare 850, hakaba harabonetse batayo 5 nkuko zari zikenewe. Aba basirikare biyongeraho abapolisi batanzwe n'ibyo bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda General de Brigade Nzabamwita Joseph avuga ko aba basirikare bose bakenewe mu bikorwa byo kubungabunga umutekano aho uzaba wabaye muke muri ibi bihugu. Bose bamaze kuboneka ngo bazajya bahora biteguye ku buryo mu gihe kingana n'iminsi 14 bajya bahita bajya gutabaraho bikomeye. Nyuma y'iki gikorwa cyakozwe n'abagaba bakuru b'ingabo ba buri gihugu, ba minisitiri b'ibihugu baturutse mu bihugu 10 nabo bashyizeho umukono kuri aya masezerano agamije gutabarana, ari nabo basoje inama y'iminsi 5 yaberaga i Kigali. Gusa nubwo ibihugu bigize umuryango uhuza ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afrika ari 10, siko byose byatanze abasirikare bangana. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Nzabamwita Joseph:
Aba bantu baba bakenewe ni benshi cyane kandi n'ibihugu bigira ubushobozi butandukanye. Iyo urebye nka igihugu cya Comoros uko kingana, kikaba cyatanze squadron rec squadron n'igisirikare cyabo niko kingana.
Imibare yaherewe n'ubushobozi n'ubundi buri gihugu.
Oya, n'ubusanzwe ibi ngibi twabikoze ari uko twakizeho aba ibikenewe ni ibiki.
Minisitiri w'ingabo z'u Rwanda General James Kabarebe avuga ko uyu mutwe w'ingabo washyizweho uzabasha guhangana n'imitwe irwanya ubutegetsi muri bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba nka naruyo mu gihugu cya Uganda. Uyu mutwe washyizweho watangira gutorezwa mu kwezi kwa 11 ukazajya kwitoreza mu gihugu cya Ethiopia. gushyiraho umutwe w'ingabo uhuza ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika biri mu mugambi w'umuryango wa Afurika yiyunze yifuje ko binyuze mu miryango ishingiye ku turere buri gihugu cya Afurika cyagira umutwe uzagiserukira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi kuri inkuru uheje kudushikiriza. Namwe bagenzi mwese murakoze gutega amatwi amakuru avugwa hirya no hino ku isi, turabashimiye.
Turashimiye mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza. Tubibutse ko muri kumwe n'abandi kumviza iradio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'abaca kiganiro cy'urwarukakira dutegurirwa n'abagenzi bacu bari i Bujumbura mu Burundi.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ukudashira mu kanwa intoke zanduye ni kimwe mu bikingira abana batararenza imyaka 5 ukugwara inzoka zo munda. Ishirahamwe mpuzamakungu gita ineza y'ibibondo ku isi UNICEF ryamenyesheje mu mwaka uheze ko imiliyoni 800 z'abana batarashikana imyaka 5 aribo basinzikajwe n'inzoka zo munda nka Ascaris, Tenia, Amibe na Ankylostom. Muri rusangi isukurike niyo nkomoko nyamukuru izo ngwara. Izo nazo zigwiriye mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'uko ubushakashatsi bw'ishure kaminuza Iyohan muri Algeria bwabyerekanye haraheze imyaka 2. Ubushakashatsi bwemeza kandi ko ubwoko bw'inzoka burenga imwe bushobora gukoranira mu nda y'umwana. Kazinduzi zikorera mu buhinga bw'ingurukana bumenyi zandika ko mu bihugu isuku ridateye imbere abana bari hagati y'umwaka umwe n'itatu bagivu bakongera bakarimira ku bice hagati ya 2 na 10%. Itohozwa ryakozwe n'ikigo cya Leta ya Congo iharanira demokarasi ryarerekanye ko muri icyo gihugu abana bidiziwe n'inzoka zo mu nda bakunze kubura akayabagu bakanakama amaraso ku nshuro 8 ugereranije n'abatazifise. Ibindi bihambaye iryo tohoza ryashize ahabona ni uguceregwa kwerekana ibimenyetso by'ubuyabaga no kudatera imbere mu bwenge. Ibinini albendazol na mebendazol nibyo bishoboye gukingira abana inzoka zo mu nda ku bice hagati ya 95% na 75% ugereranije n'ibindi nka fibendazol, tiabendazol na pirantel. Byongeye nibyo bikunze gukoreshwa mu masekeza y'incandago mu gukingira abana inzoka za oxyr, ascaris, ankylostom, anguir na tricocephale. Twasanze ko ukugaburira umwana ibiva mu mboga twirimira nk'amakaroti, imbuto z'imyungu ziseye, ibitungurusumu cyo kimwe n'ibyamwa nk'inanasi, indimu hamwe n'amababi y'isereri birafasha gukingira inzoka zo mu nda, ariko bigafatwa ku rugero rwatanzwe na muganga. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no gukingira abana batarashikana imyaka 5 inzoka zo mu nda. Kuri mikro muri kumwe na Diane Ndonse, kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ibyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara cha Bujumbura. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati "Bokingira gute abana bacu ukugwara inzoka zo munda? Gize inyishu bamuha.
Bahamaza atete nibyo kujya bisukuye."
Umwana yiga kwavura. Umba hafi gusa kugira urabe icyaterura ukakimwaka ukakijugunya.
Yo bavuye muri toilette, bodatuba hamazi ni sabune bagakaraba.
Twafungura ifungurwa byiza, tukabaha amazi atetse.
Tukabaha ivyamwa, ukaza uramugaburira wamanje gukaraba.
Ntiyoshoka afata ivyajya, utamugira isuku.
kubaha umuyaya agoma mufise amatajya mu byonda tabyonda rya
baba kingira inzoka zo munda mu kubarinda umwanda mu buryo bwose mu nzira zose
hari imyaka abana baba bagezemo yo kuguma batoragura utuntu baguma bajye ziza umwana wo mupimisha kenshi ukaguma musuzumisha inyuma ya mezi atatu
ugenda kwa muganga bakabaha ibinini by'inzoka bakaza barabimira
Gufungurira abana amaberebere yonyene gushika ku mezi atandatu birafasha kubarinda inzoka muri icyo kiringo igihe bariko barakura ukubarinda gukora kubishobora kuba byanduye mu byo bahambije nk'ibikinisho n'impuzu n'ingombwa imvo nuko biba binyegeje imigera y'inzoka nkuko ikinyamakuru g'impanuro ababyeyi cyo mu Faransa Mama pour la santé kibivuga ukubakira ibitungwa tubana mu ngo bituma abana badahonyora mu mase yabyo no kuhandurira imigera y'inzoka ishirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS rihanura guhindurira umwana na ntajyo ibyambagwa kugira ngo ntiyandure imigera ibiri kuri byo kugira ngo twumve neza ibijyanye no gukingira abana batarashikana imyaka itanu inzoka zo munda tega amatwi itohoza mugenzanje Ala Eve Irankunda yagize mu gisagara cha Bujumbura Ala Eve turaguha ijambo
Ugukingira inzoka zo munda abana bari munsi y'imyaka itanu ni igikorwa kirajishinga abavyeyi ba mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura. Agripine Mukeshimana yamize ijisho kuwiwe w'imyaka itatu kugira ntagivu. Ikindi ni kuzimupimisha kwa muganga rimwe mu kwezi. Uguha ibinini vy'inzoka umwana uko amezi atatu aheze kuramukingira. Akarorero ni kibondo c'imyaka ine cha Adija Nkeshimana aba mu Gasenyi ka Mutimbuzi kimaze umwaka kitazigwara kubwa ibinini vya Albendazole. Amagara meza ni inkurikizi. Ivyo bibonekera ku kayabagu nkuko bishikira ikibondo c'imyaka itatu cha Audrine Ndayisenga aba muri komine Kinama. Ukwitura abaganga mu gihe umwana garagaje ibimenyetso vy'inzoka zo munda ni ngombwa Pascaline Nduwimana afise abana bane avuga ati
Ragwaye ndabona aracibwamwo ndabona shuha none mbona umwana wanje akumahinduka ayama amaso yaroce ntegerezwa kugira ubwoba hanyuma nti ndamuzana kwa muganga
Uruhara rw'isuku mu vy'umwana afungurirwa mu kumukingira inzoka zo munda ni ntangere aho ni nko kuronga ivyamwa n'amazi meza imbere y'uko bimuhereza nk'uko bigigwa na Pascaline Nduwimana ugusuzuma injya kibondo kigira gifungure ni ngira kamaro Sandrine Nyantwi aba mu gatunguru ka Kamenge yemeza ko izidahiye adashobora kuzihereza uwiwe w'imyaka itatu abivuga afatiye ku kijumbu kibisi yigeze kumuha kimutera indwara yo gucibwamo umwanya wo kwitaho ikibondo wotegekanywa Pascaline Nduwimana afise abana bane avuga ati
Ke nabifatira umwanya umwe w'ibikorwa n'umwanya w'isuku niryo tuma tudashobora kugwara izo ndwara tandukanye nko gucibwamwo kudahwa
isuku y'umuvyeyi ni nkenegwa mu kurinda inzoka zo munda abana Audrine Ndayisenga atubwira ko imbere y'ukonsa ikibondo ciwe atangura kwiyoza ibere ikindi ni gukaraba intoke n'isabuni imbere yo kurimushira mu kanwa nk'uko yabihanuwe n'abaganga ukutagira inyifato yo gukingira umwana inzoka zo munda kuramusinzikaza ugupimisha inzoka zo munda abana gushigwa imbere dutega amatwi Audrine Ndayisenga umuvyeyi w'abana babiri aba muri komine Kinama
oya bas yagwe imbere yo kuza kuvuza malari banza kuza kumupimisha ndabeka inzoka kubera ko ndivyo bicafu nta nibaza ati ni yakindi n'izo nzoka
uguhindura ingendo mu bijanye no kwitaho imyitwarire y'abana ko bagabanyiriza gufatwa n'inzoka zo munda kukaba nkako umubiri wabo ukwiza abasoda bawufasha kurinda ingwara utevye nkuko twabitohoje ukwitaba inyigisho zitangwa ku mavuriro ni vyiza ukutagwaragurika inzoka zo munda ku mwana kurahimbara abavyeyi Adrien Ndikumazambo afise imvyaro zitatu aba muri komine Kinama aratuyagira.
Ne nabitahuye umwana cagira ubuzima bwiza atanduka fese. Yo ari binini byo munyi. Munyi mushone umwana atakase afise ubuzima bwiza. Neze gwa yo mbonye umwana wa atanduka fese atafungura neze.
Ukuronsa imiti ku buntu yo gukingira inzoka zo munda abato nabisumbuye barenza imyaka 5 nakamugategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruonya nganda sida.
Gutegura neza abana bahejeje kwituma byoshikwa imbere n'abavyeyi mu kubarinda iyandura ry'inzoka zo munda. Ikindi ni kubamenyereza kuvuga hakiri kare ko bakeneye kwituma nk'uko ishyirahamwe ry'itamagara y'abantu ku isi OMS ribisaba. Ukubakingira kuguma biyagaza mu kibuno navyo nyene ni nkenegwa. Uko nako kofatira kukubambika impunzu zibakwira neza na cyane cyane mu ijoro basinziriye kugira ngo ntibahave bashira mu kanwa imigera bakuyeyo. Ariko kandi ukuzivuza kw'abakuze kofasha kutazandukiza abakiri bato kubwishyira hamwe UNICEF gitaye neza y'ibibondo ku isi. Kugira ngo twumve neza ibijyanye no gukingira abana batarashikana imyaka 5 inzoka zo munda, tega matwi ikiyago twagiraniye n'ujejwe igisata cyo kujijura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikizaro nyanganda sida. Pamphile Bukuru aganira na mugenzanje Ala Inv Irankunda.
Pamphile Bukuru ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Mushikira gute abanyagihugu kumvisha kundwa kwigukinga inzoka zikarira abana?
Iyo abavyeyi batanya abana ku mavuriro canke ubuje kwivuza bama batangura kunyigisha, turaca mu baremesha kiyago bakorera mu kibano mu mashengero, turafata ingendo yo gufashanya kugira ngo twumve ko amagara y'abantu ari kibazo gitegezwa gufatwa na bose umunyagihugu kubera ari amagara yiwe nawe akagira uruhara rwiwe.
Murabona ko ari kibazo koko nkora mutima ku buzima bwa magara y'abantu.
Umise hera turatatangura amasekeza zaratuma abana baheba n'ishuri. Nico gituma twitaho guha ibinini by'inzoka abana. Yaba dufise ubushobozi bukomeye burya n'abantu bose twobaha ibinini by'inzoka.
Izo nyigisho ziza zisanga ababyeyi benshi bafise imyitwarariko myinshi tuma bataronkumanye kuguma hafi y'ibondo vyabo ngo babicungere. Mbega muribaza yuko izo nyigisho zanyu zizogira ico zishitse ko none?
Kwigisha konyene ntibihagije. Yikorera yabaye ndansi idahera muri iki gihugu n'ukubera umwanda muke. Ariko abantu bakivugira ibyo bishakiye ngo nta murundi kwa numwanda.
Inyifato y'umumwe mu bantu bahurikiye mu kibano kimwe iyo bigiye
imbere yo konsa umwana, imbere yo gukinjika umuntu akavyumva ko ategezwe kubigira umugenzo wiwe wa minsi yose. Inguvu tushaka kudushira mu bavyeyi bo nyene yumve ko ategezwe no kuja kumugurira ibinini by'inzoka ati umwana wanje mu byo mfungurwa ndamuha arimo no kumukingira inzoka.
Ndabakenguruki
ntagira
naziko atatso wigeze unyuma.
Arakoze ala ivira hunda kurayo majwi nico kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kitwa mama gayagize umubyeyi yitaye umwana.
Unidewe niye kukurala ha kukwitaho niagire itubura.
Se abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuvuga ibijanye no gukingira abana batarashikana imyaka 5 inzoka zo munda. Waruka ntimurambirwe gumi hafi ya maradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa ibisiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura. Mwana taratangura gufungura arashobora kugwa n'inzoka zo munda.
Mwana taratangura gufungura birashoboka yuko ico kibondo cyo kwandura inzoka zo munda.
mbaza ndakwishura.
Nk'abana batekerezwa ivyo kujya kwishura, twakora iki kugira tubarinde kurwanya inzoka zo munda?
Bajya barezi babaraba hageze gufungura bo kwitwararika cane gose, bakabanza kubakarabisha iminwe neza n'amazi n'isabuni. Ikindi kintu rero gikomeye umuvyeyi ategereza kwitwararika nuko amaraba yuko inzara z'ikibondo ziwe ziciye neza kugira imicafu ntiyibike muri za nzara.
Mbaza ndakwishura.
Nk'abavyeyi bahereza abana babo imiti batarabatwara kubapimisha inzoka babagize nabi,
hari abavyeyi babona ngo ntigafungura ngo kariyagaza ku mubiri uno nyene akacamurenza umuti w'inzoka. Nico gituma ari vyiza ko mu ntango umuvyeyi yogirisha igipimo cy'umwanda mukuru kugira by'ukuri amenye izihe nzoka uwo mwana afise. Mbere urashobora gusanga atani inzoka afise.
Mbaza ndakwishura.
Gufungura nabi byaba biri mu bitera inzoka zo munda ku bana.
Umwana akiri mutoya muraziko wenyine ntaba arakura ngo aheze ngo yigabure wenyine. Umuvyeyi wenyine canke umurera niwo ategeza kuvyitwararika ibyo afungura akabigirira isuku rikwiriye, meze akitwararika yuko n'ibyo ari karakinjikamo ibyo amuteguriramo bisukuye. Gufungura nabi naho niho musanga umwana ataba yaronse nzangaburo zikwiriye zibereye, ariko ibyo byose ntibiza gutera inzoka.
Rugamba rwa maki nkayanje.
Waruka nimurambigwe, uyu ni wa mwanya tumutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Mu gihe umuntu ategereye ivuriro ngo aronke ibipimo byo gupima inzoka yoca akora iki?
Nibyo hari aho bishika ukabona kuri twa tuhudu two munsi usanga hariho utugi twagiye ko canke utuyoka ukabutubona inkiyo uri kuratabaza umwana ukatubona hagira uruhande y'igisusu. Nk'aho by'ukuri ubibonye urashobora kwirukira ku mavuriro ukabivuga bakaguhereza umuti. Bitabaye ko onye umuvyeyi ntabigire umugenzo kwamarika araho umuti umwana wiwe uko avyumviriye kuko bisinzikaza amagara yiwe.
Mbaza ndakwishura.
Iyo umuntu atebye kumuha imiti y'inzoka ko mbona acagwara diare ziba zabaye nyinshi cyane cyane,
hashobora gucibwamo kwera iyindi ndwara afise nk'iyo yari ikintu kikamumerera nabi. Nibaza yuko ikintu gikuru ari gusuzumisha uwo mwanda mukuru w'umwana kugira barabe ibyo ari byo.
Mbaza ndakwishura.
Nk'abarya boroye imbaza cyangwa ingurube birya bintu bagenda bazana bavanye amaresitora cyangwa amazi ntibishobora gutera inzoka zo mu nda?
Nk'iyo umwana agiye gukina muri ayo mazi izo mbata zirigwamo cyangwa izo ngurube usanga atari amazi asukuye, ushobora gusanga ari amazi yuzuyemo utuyoka dushobora gusinzikaza amagara w'uyu mwana. Nicyo gituma iyo abana bariko barakina haba hari umuntu aba ari hafi yabo kugira abarinde ibyo byose. Naho nyene biramutse bishitse uwo mwana akabinwa, umuntu amwirukana kwa muganga kugira bamufashe hakiri kare.
Mbaza ndakwishura.
Hariho ababyeyi bashobora guha imiti abana babo bakayebaha ku kwezi ku kwezi, nacyo byoba byonona ku magara y'abana.
Ku kwezi si byiza kuko ijya miti y'inzoka baravuga ati iyo umwana ayifashe inyuma y'amezi atatu ane ari hakwakwiriye kuronka ubundi muti w'inzoka, ni ukuvuga muri rusange nka gatatu mu mwaka. Ibyo rero ni byiza kuri ba bana bagenda ku mashuri aho birigo barakina na bagenzi babo batora umucafu uri hariya na hariya.
Rugamba rwa maki nkayanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nk'igihe umuvyeyi atama hafi akamasigarana umwana bayaya canke abandi kugira ngo umwana ntagwe inzoka zo mu nda bwo byifatamo gute?
Bajya bamubaye hafi ari uwo muyaya ari abo bandi bana bakuru be bamusigaranye boguma hafi bakaguma bitwararika ibyo akozemo, bamukarabisha iminwe n'amazi n'isabuni hama bishitse akagwara ibimenyetso byerekana yuko afise utuyoka two mu nda, umuvyeyi yomwirukana kwa muganga.
Mbaza ndakwishura.
Uzi ko wamuhaye imiti y'inzoka ugasanga n'ubundi agumye ari gucibwamo acibwamo, bitumwa n'iki?
arashobora kuba ari inzoka, arashobora kuba ari indi ndwara yinda ikaragwara, arashobora kuba amerewe nabi n'ikintu yafunguye, eka n'ibindi n'ibindi. Nico gituma abaganga bariyo kugira barabe neza ibyo ari byo.
Mbaza ndakwishura.
Iyo umwana afise umushatsi ubenje kinda yo ikama inyene idunduye nukuvuga yuko abagwa inzoka.
Umwana urinze ubona kizu tushatsi tubenje akagira kada kabumbuye nukurambe uwo mwana arafungura neza, mbe uwo mwana arakina n'abandi, mbe uwo mwana aratwenga akaja mu bandi, eka ni ibintu byinshi byo kuraba kugira umwana ubone uti hari ikintu kitagenda, arashobora ko ari inzoka canke indi ndwara. Mutware kwa muganga rero.
Mbaza ndakwishura.
Mabaje bavugutira abana babo nk'imiti y'ibishishwa cibure nk'ibamba, hari icyo byo babifasha kubana babo?
Ijya miti bavuruguta nta muntu numwe abazi icifasha kumira uwo mwana. Mbere ashobora gusanga uwo mutumwa umuvugutiye umusindikarije amagara. Nico gituma bavyeye mukumanyumviriza mukunda kuvugutira abana mugenza buke buke mukitonda na cane cane kubijanye n'iyo miti.
Mama naziko atatso wigeze unyuma lakimu.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahagwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kitwa mama gaya kitse umubyeyi yitaye umwana
niye kukurara ha kukwitaho niagire bitubura.
Jambo abanywanyi bacu. Nduwimana Claude araturamutsa yongera abaza ati ndashikirwa kenshi no kwisambanya. Mbega ingaruka yabyo ni iyihe? Nobiheba gute? Muganga Anita Munyana, uhera umuco umunywanyi wacu.
Nduwimana Claude, kwisambanya si byiza. Hariho umushakashatsi yanonosoye kubyerekeye kwisambanya, aravuga ati abagabo bagize ingorane kubyerekeye ibimba byirondoka na cyane cyane kuhajya vyanka yuko umugabo ashobora kurangura amabanga mpuzabitsina neza. Benshi bavuga ko mu buto bwabo bisambanya kenshi kenshi cyane gose, hama hari n'abandi babimenyera bikanka nuko babivamo, naho byoshika akubaka usanga iyo ngeso ayishishikaye byanse yuko ayiheba. Claude ati mbega nubigenza gute kugira ndabihebe, na cyane cyane kubemera yuko kwisambanya ari igicumuro kandi bitemewe. Nibaza ko kwegera babaganga banonose kwitaho imibereho no kubaho kw'abantu mukabiyaga kugira baguhe intumbere no kugufasha cyane cyane ari mu mpanuro ukuntu woheba kwisambanya.
Zamanesa kuwa usiwe nasaka mama.
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye, twizera ko inyishu yahawe na muganga zigize icyo zimufashije. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiza ku gace bikuziyiki aho rwaruka rutanga isiguro nyibutse abasokuru. Uno munsi ubuguti indu yibwira icyo wayirarije wibwira icyo wayihaye. Nikubwiye iki?
Nk'ibiharage utarimye ngo utere, ugize ngo ubige, urabimara mu gwa biteye, ukeye urimbura nicyo.
Nikubwiye iki?
Musanzwe no kuvuga yuko utovuga ngo wariye uyu munsi ngo wakwije ngo ugisubira gushaka ibyujya. Nikuvuga urya ukahongera ugasigaza kugira ngo uzoronke ibyo uzojya ejo na hirya ejo.
Nikubwiye iki?
Urashobora kuba ufise ibintu bitari bike mu buzima, umaze kuba ufise ibyo bintu ugacugomba kubikoreshereza rimwe mu munsi umwe ugaca wibagira kejo uzobubikeneye, ugasubira kuvuga ati iyo menya nkakoresha bikenye ubuzimba ndiko ndabura icyo ndiko ndakoresha uwo munsi.
Arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe muri kino kiganiro. Shimiye Ara Yves Irankunda hamwe na Joseline Nduwayo bafashije mu gutororokanya amajwi. Nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. ikiganiro kirakiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera cyangwa mubaza, twandikire kuri VOA Bujumbura, mubyandike mu jambo rimwe @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 71 228 632 hamwe no kuri 76 940 460. Kuri miko mwari kumwe na jewe Diane Ndonse, ndabasezeye ndabifuriza kugira amagara meza na ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, bibaye saa 12 i Kigali ni Bujumbura. Ubu dutangiye igice cya kabiri cy'ibiganiro by'iki gitondo. Mwaramutse neza se, dususuruke. Harerimana Jean Baptiste w'Irukumberi arashaka gususurukana na nyina wa Basa Diane, wa Ntege Betty wo mu murenge wa Mugesera, Joyeuse Peace wo ku Ruhuha mu Bugesera, abanyeshuri bose na head teacher bo muri groupe scolaire Gituza, Angelique w'Irwintashya, Martin wigisha shimi muri groupe scolaire Gituza, Kayitsinga na Bizuru, abarujugira bagiteranye, abaturage bo mu Kajagari mu Gihendagazi, mu Gitesanyi no mu Kinyaro. Harerimana Jean Baptiste w'Irukumberi abatuye indirimbo Igitego mu batoya ya Kagambage Alexandre. Thank you. Radio Ijwi rya Amerika turasusuruka. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Muduhe numero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mwisuhurize abanyu. Mugabe Gilbert arasusurutsa ababyeyi be bari ikibare mpefu muri Uganda, abana bose biganye Iremera Rukoma, inkora mutima ze Kanakuze, Elast na Egide, Muramuwe Jado na mushikiwe Emerance bari Nyabubare Inasho, abana bose biganye muri Rwanda Teachers College Ikavumu, abo bakoranye stage Ikinazi bose, Mugabe Gilbert ntiyibagiwe na Kennedy na Sabimana, abatuye indirimbo Forever ya Westlife.
Deep inside my heart you leave me never. Even if you took my heart and tore it apart, I would love you still forever. You are the sun, you are my light, and you're the last thing on my mind before I go to sleep at night. You're always round when I'm in need, when trouble's on my mind, put my soul at ease. There is no one in this world who can love me like you do. That is the reason that I wanna spend forever with you.
I'll be loving you forever. Deep inside my heart you leave me never. Even if you took my heart and tore it, but who'd have guessed along that road we learned to give and take. It's so much more than I could have dreamed, 'cause you make loving you so easy for me. There is no one in this world who can love me like you do. That is the reason that I want to spend forever with you.
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke adresse yacu ni radio yacu @voanews.com ni mutwoherereze rero nimero zanyu za telefone maze tuzabahamagare mwisuhurize abanyu.
Nitwa Godwin Uwimana mu nkambi ya Byumba igihembe. Abantuza mbere na mbere abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika harimo we Thomas Kamirindi.
Urakoze. Komeza.
Kasoza Oriane Tangishaka na Etienne Karekezi ekipe yanyu yose ikora ku Ijwi rya Amerika ndabashoje mwese. Abantuza Shangazi uri muri Dallas Texas. Kasoza umubyara wanjye wa Florida n'abavandimwe harimo Dusabe Angelique Uwimana Jackson nkasoza na Dudu Afande Andrew uba Colorado bose nkambatuye indirimbo yitwa Hore ya Nati Dread. Imana ibahe umugisha.
Yego nawe guha umugisha rero ugire weekend nziza.
Sawa namwe kuri Ijwi rya Amerika.
Murakumva radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dususuruke. Mbibutsa adresse ni radio yacu @voanews.com. Mbarubukeye aragira ati ndashaka indirimbo yitwa Mukusa ya King Kester Emeneya kugira ngo ishimishe inshuti zanjye zose cyane cyane Professor Mbirizi Willy uri Ibukavu n'abavandimwe banjye. Mbarubukeye arasusurutsa kandi Innocent n'umuryango we Olivier Saidi na Damascene. Mbarubukeye ngiye rero Mukusa.
Mukusa
mukusau ye mukusau mukusau enge mukusau mukusau José Tika, yende je t'aime.
Boni kodumisa yo, yo kola kushemare.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Nimutwohereze numero zanyu za telefone, tuzabahamagara musuhuze abanyu. Nsabimana Jean Baptiste aragira ati musuhurize abana twiganye muri KHI 2008 cyane cyane Peter, Theodore, Cadette na Alice. Musuhurize kandi abo twakoranye ku bitaro bya Kibuye by'umwihariko mukecuru Rose na Jean-Marie Vianney. Nsabimana Jean-Baptiste ati sinibagiwe Amoni uri muri Australia, Jean de Dieu uri mu Budage, abanyamakuru nka Ali Yusuf Mugenzi na Koleta Ngarambe Mukandemezo. Nsabimana abatuye indirimbo Rungano ya Masabo Nyangizi. Juti z'ijwi rya Amerika by'umwihariko mwe banywanyi badususuruke. Ikiganiro dususuruke cy'umunsi nta gihe umurije ndabashimiye cyane mugire yo ikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Murera, mukizukuri, sinabonuru.